habaye ikoraniro ry'ibijyaba demokrate n'ibijyaba republika uje umunsi wa mbere bagerageza kwemeza abadasigana yuko ibyo bafite byose mu mugambi ko ari byo ubujya umugambi wa republika ugizwe n'abagabo ugizwe n'abantu n'abazungu mugabo kubera ari umunsi wa mbere baragerageje kuzana kwerekana yuko harimo abantu batandukanye bahora baserukira igihugu cya Etats Unis d'Amerika muri oniba kwerekana ko bafite abagore kwerekana ko bafite abantu abirabure ibyo rero n'ibintu nibaza n'abademokrate bagombye kugira rero bujya ku munsi wa mbere y'igikora kibaye nibaza yuko umuntu yorindira akazoraba ati mbe none ibyo bintu bariko baravuga byiza umukuru wabo Trump noneho yagiye mu mugambi wa republike hadaciye iminsi myinshi burya nawe azoheza bivuge gutyo nizo rero njyewe ndarindiriye nzorabe yuko ibyo bariko baravuga bizobandanya byemezwa
Leonce Hakizimana namwe mwebwe mwabibonye gute amajambo yashikirijwe ku ijoro rya mbere igikoraniro y'umugambwe mwayakiriye gute ika abategetsi batari bakiye barashikira amajambo barimwo senateur Tim Scott kabana Nikki Haley kandi yahoze ari nk'uko tanazi yabivuze serikali ya Leta Zunze Amerika muri ONU amajambo abategetsi batandukanye harimo n'umuhungu wa Trump Eric Trump mwayakiriye gute ikintu mwatahukanye n'iki
novuga yuko uravye amajambo menshi yavuze kwe kiretse ngira ngo nka Scott we na Nikki nibo bavuga novuga ko bagerageje kuvuga amajambo ameze nk'aya sana ibintu by'urukundo bakagomba ubuzima bwabo ngene bwagenze ingene bakuze nk'uko abandi bose bakuze mbwa abandi bose amajambo menshi bavuze ayo gutera amashugwe Trump kuko nibaza kumwumvira uwari ko arumviriza mukuru yari Trump bateza kumara ibintu mu gutera amashugwe kugira mwereke ko yakoze neza mugabo biragoye gutera amashugwe umuntu mu gihe hari abantu 178 bamaze gupfa mukagurwa ntubicishe mu kanwa ntiwerekane yuko hari umubabaro ntibateza kubwira kongere umubabaro gusa mugabo bateza kwerekana yuko byari bintu byabaje kandi akabivuga
ariko nk'uko mwabibonye mukivuga kuri icyo kibazo cyo kiza cya corona amajambo yashikirijwe cyane cyane yerekana ko ahubwo makuru yatangajwe mbere yavuga ko leta ya Amerika itafashe ingingo hakiri kare y'icyo kiza kikinjira ahubwo basa n'abavuga ko wewe yafashe ingingo z'umuntu arinda cyane rwose aho yugaye amayira abandi bategetsi avuga nk'abademokrate nka nk'uwo cyane cyane bari kurahiganwa Joe Biden bavuga ko bo bashaka ko batungana imbibe ibyo bintu mwavyakiriye gute emosiyo nahe Leonce twikiwe wenyine
urumva ibyo nibaza ko no kuba byo sivyo imwe rimwe nuko na politike ari politike zirakwiye ko abantu bavuga ukuri kuko ukuri kwama ari ukuri no kuvuga uko biri Trump igihe yavugira ko abantu bo muri Bushinwa bataza abantu bagumye baza abantu benshi bagumye baza igira kabiri benshi baza bava Buraya no kuvuga abantu bazanye corona bagumye baza naho yayafashe iyo ngingo imwe amica kabiri na turetse nuko yoba we yagize ikosa muri ico gihe cyangwa atagize ikosa igikuru nuko ingingo yagiye gufata mu nyuma zitafashije na gato uyu nacyo gituma tumaze kubura abantu bagana gutyo so urumva nibaza ko ibi by'uko yafashe ingingo oya nibaza ko ivyo atari by'ukuri koko
hari n'utwigoro nyene tuboneka amajambo yashikirijwe ejo murazi ko kenshi na kenshi bavuga ko umugambwe wa Repubulika ta ikibanza gikomeye y'abafasoni cyanke abirabure ariko ejo mwiheje amajambo watanazi gahungu yashikirijwe n'abantu bakomakomeye harimo umufasoni hakabamwo n'umwirabure nk'uko mwabivuze aho twavuga senateur Tim Scott hamwe na Nikki Haley yigeze guserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU ku ntwaro ya Trump abategetsi batumwe mwabakiriye gute amajambo bashikirijeyo mwayakiriye gute
nk'uko nabivuze iyo bagize ikoraniro cyane cyane umunsi wa mbere nk'uko byabaye ku bademokrate baratora abo bantu kugira bemeze yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu badasangiye imvugo n'abandi abantu badasa n'abandi ko bose bari hamwe ibyo rero ni ukuzorinda turabe mugabo hari ibintu bavuga zohava kumbure bizabirahinduka urabona ho nka Nikki Haley aravuga ibintu mugabo umuntu yosha araba ibyo yishije kugira na we nakiri guverineri yuko yaragombye kumera nk'ubu gashyigikiye imigambi ya Perezida Trump. Noneho rero ibyo byabaye n'umugore yari asigaye muri leta za Trump yahora amukurikira rwose kandi amushyigikira rwose, umwe yita Koreyane sinzi ko abakurikirana amakuru bamwumva yasabye yuko agomba kuva muri leta ya Trump. Ubu ibyo byose bica bituma naho abantu bariko baravuga bati turafite abantu abirabure ba Carson bagumyemo bande mugabo biratanguye kuza biratambuka. Ingo rero turindire turabe umunsi wa kabiri hamwe umugore wa Trump n'utwumva ngo agira ate kuvuga, turabe umunsi wa gatatu igihe Trump azoza kwemera yuko ari bashigikiye umugambo wa Republika, turabe yuko ibyo bariko baravuga uwo munsi wa mbere kuko nibaza umunsi wa mbere ni politike, hanyuma rero uko bizogenda turabe yuko bazoshobora kubandanya babandanije. Rero ba bantu hariho abantu bashobora gukora Trump naho atacyo yoba yakoze, hariho rero n'abandi bagomba kuraba yuko bo bahindura bahora bibaza ko batora abademokrate bagahita bagahindura. Ingo rero turabe uko iminsi izobandanya umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu twari ikintu bushika ko gikomeye.
Leonce Hakizimana, mu majambo yashikirijwe ejo ijoro rya mbere ry'iryo koranyo ry'umugambwe hariho ubiravye neza urabona ko abashikije amajambo ashaka kuvuga ati Amerika itarongowe na Perezida Trump abanyamerika bakwiye gutekerwa n'ubwoba ibintu byinshi bishobora guhinduka, ntawe wo kwizigira Joe Biden umugambwe wa Demokrate. Ayo majambo mwakiriye gute Leonce Hakizimana?
Amajambo yavuzwe kwari gutera ubwoba nyene bagombye kwerekana yuko Trump ari umucunguzi w'isi amaze kubura abantu bangana gutya. Ama icya kabiri bagomba gutera ubwoba yuko Joe Biden ari umuntu ari umusosiyaliste aje kuzofata ibintu byose akabitwara abantu bakazana ibintu ngira ngo byo muri nko mu Bushinwa canke muri Kipa. Mugabo ivyo sivyo birumvikana. Amajambo je nashimye bashaka yari ayanikiriwe na Tim Scott umusenateri. Tim Scott yavuze ati mvuga amajambo yakoresheje ngo ntimurabe ivyo avuga ngo rabe ivyo akora. Mugabo uri kuri mugabo ari umuperezida wa Amerika dutse abantu isi biri kuramwumviriza umuntu ataza gukora byose ivyo avuga n'ivyo akora. Kuko ivyo avuze isi yose hari ibihugu byinshi bishobora kubikurikiza. Urumva rero kuvuga ko Scott yavuze ijambo ryiza mugabo byari byiza yariko ari twatoza ngo ari perezida cyo kimwe na Nikki Haley mugabo asoba ariko ari perezida uzo ari perezida ni umuntu ivyo avuga kenshi usanga ari ibintu bibabaje rwose kandi kenshi biteye ubwoba.
Ikindi kintu kibonekeje Professor Athanase Gahungu ni uko kenshi na kenshi hacamwo amajambo ya Perezida Trump akaba yakoranye ari kumwe n'abahinga mu vyerekeye indwara ibiza abahinga biza mu byerekeye amagara y'abantu akaba kenshi yarasebutse cyane muri icyo gihe kandi atarasanzwe ari mu bashikiriza amajambo iyo strategi cyangwa ubwo buhinga eka ibyo mwavyakiriye gute
nk'uko bimaze iminsi biba erega bogora cyangwa kizofasha umugambo wa Republika si ayo majambo bariko baravuga ni ukuzoshobora kubwira Trump ngo ashobore kuguma hamwe ibyo bariko baravuga ntacagenda mu gitondo ngo agende kuri Twitter abikuremwo ngo acagenda afate ibyo bintu bariko baravuga afate abantu atangure kubatuka afate ibyo bariko baravuga azarabihindura kugira ngo bakamwe bamubaza mu gitondo akavuga ati jewe navuze ibihi ku mugoroba akaba yamaze guhindura ngo yango si ibyo navuze ngo nagombye kuvuga ibindi. Ibyo rero boshobora gufasha Trump kuguma akayifata neza akabishyiramwo ubushingantahe ntaze arandika ibintu bituma atuka abo bariko bariko baramuvugira nibeza ko bizofasha mugabo adahinduye zoguma bimeze nk'uko ikigoye umugambi w'abarepublika atari ibyo bariko baravuga byo gusiga amavuta yasosizwe ariko ko ari Trump wenyine bizogora mugabo abantu bamumenyereye baguma bamutora kuko bavuga bati Trump noneho niwe muntu akomeye ashobora kwereka abademokrati akabatera ubwoba. Icyo cyonyine nibaza yuko ahisha ari karokwesha mu kwitoza.
Leonce Hakizimana, mu ndwi iheze igihe hari ikoraniro ry'abademokrati hariho abategetsi bahurikiye umugambwe w'abarepubulika bakomeye barimo nka John Kasich bashikirije amajambo ikabashigikira Joe Biden, murabona ko izo mwingi bishobora gushika abatizi bakomeye yo ba demokrati bagashikira amajambo bashikira Trump izo ni ibintu ko bizaba bishika mwingi
oya ibyo ntibishobora gushika barashobora kuronka nk'umuntu umwe cyangwa babiri bo hasi bakoresha nyine bwacitse umugabo sinzi ko badashobora kuronka abantu bo hejuru ntibashobora no kuronka n'abarepubulike bene wabo uravye nk'aba abahora batwara Amerika ba perezida wa repubulike ntibashobora kuza Bush sinibaza ko ari hazo bari abandi basenateri bakomeye bahora basenateri ba kera sinibaza ko bazozaho oya sindabibona kuko noneho sinibaza ko aricyo banakeneye cyane nibaza ko Trump akeneye ko agumya umugwi wamutoye kuva kera akawuguma ari wakurikirana umugabo uwo mugwi ugezwa n'abantu 25% kwicana sinzi yuko uzomushikana yashaka gushika mu gihe ataronde y'abantu bo hagati abademokrati n'ibyo bagerageza umugabo n'abanyine bakeneye gukora ibyo uko bashobora kugira ngo barabe yuko bazana abantu abantu basanzwe batora bagahaguruka ari benshi cyane rwose
tanazigahungu mu majambo mu batize babashikiriza amajambo uyu munsi harimo nk'uko mwabivuze umufasoni wa Trump Melania Trump umufasoni azwi ko kenshi na kenshi atashikiriza amajambo ya politike mwavuze ko mu makoraniro y'umugambi haba abarepubulika cyangwa abademokrati kenshi na kenshi aba ari amajambo ya politike mwiteze iki ikintu mwiteze ko azoshikiriza ni ikihe turazi ko kenshi na kenshi yagumye ashikiriza imigambi yo kurwanya cyane cyane abantu cyangwa abana badodobereza abandi cyane bita mu cyongereza bullying ikintu mwiteze mu ijambo ryiwe ni ikihe
ibyo mwiteze yuko umupfasoni Melania Trump atuguye uyu munsi wewe niteze yuko azogira nk'uko yamagira buryo burabye neza Melania yasi nibaza yuko umuntu yofata ko ari umuntu ashigikiye umugabo wiwe mugabo politiki ariko aragomba guharanira yuko kurwanya abantu babonera abandi abantu basindira abandi abantu batuma abantu babakumira ibyo bintu nibaza ariyo abivuga yuko bizogira kandi kantu kongeye kuri politiki y'abarepubulika
gusozera Leon Sekizimana ubutumwa bwasa n'ubushikirizwa mu majambo yashikirizwe ejo buvuga ko nyabuna abanyamerika buragaba mu gihe umudemokrati ufata ubutegetsi ibintu byohinduka bigahinduka nabi mugatakaza ubuzi bwanyu mugatakaza ibintu byose Trump yashoboye kubafasha gushika ko ubwo butumwa ku bwanyu ni ubutumwa buriko burashikira abanyagihugu ni ubutumwa abanyagihugu bazotega amatwi
ndabyibaza abanyamerika urabye intwaro uko zagera ibintu by'uko abantu batera ubwoba abandi muri politiki byaramyeho ibintu si bishasha y'abarepubulike bavuga yuko ubu mudemokrati atwaye isi yava yubama n'abademokrati bimwe baravuga uko nyine mugabo nibaza yuko ari politike benshi ibyo ntibanasibanza ko ari umwe abyitaho kuko Joe Biden yarabaye vice perezida sinibaza yuko isi yubamye ahubwo badukwiye mucita twari mu ico gihe so oya sindabyibaza yuko ari uko bizogenda ahubwo reka turinde turaba ahubwo ko ibyo bagaye abademokrati yuko konga yabo yari ya umengo yari yirabura turabe ko boza n'umuco kuko gushika ubu ntawe tubona
Leonce Hakizimana Professor Atanas Gahungu murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku byerekeye politiki ya Amerika cyane cyane mu gihe abanyamerika biteguriye amatora akomeye cyane rwose mu ntango z'ukwezi kwa 11 murakoze cyane rwose.